Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze bikumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda mu karere ka Kisoro mu Uganda. Naho nyene turasamiranira nayo atankumanzi kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turi kandi live kuri Facebook yacu, Instagram na YouTube kuri adresi ya vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umwigeme w'umurundi kazi iradukunda Katia Greta ari mu batahukanye higanwa gitwa Awa. Iryo higanwa gitabirwa uko umwaka utashe n'ibihugu bifise imigambi itandukanye ifatwa mu mugongo n'igihugu c'ububirigi, rikaba rigamije gutera intege no gushimira abagore canke abakobwa bikorera utwabo ibikorwa vyabo bikaba vyaragize ico bihindura mu kibano. Iradukunda Katia Greta yatahukanye kibanza ca mbere muco bita kategori a vote du public. C'umwigeme afise umugambi mwiza wagiriye akamaro ikibano kandi ugakundwa na benshi. Yabicishije rero mu ishahamwe giwe yitwa ya St Alt House. Greta ahingura ibitandukanye mu gitegwa citwa la sante do kiri mu bitegwa abahinga bajeje ibidukikije bemeza ko kibangamira ibidukikije naho cifashishwa rimwe na rimwe mu gushariza amazu biciye mu mashurwe. Muri isanga rino munsi twabatumire rero Katia Greta kugira ngo tuvugane ivy'agashimwa zohabwa n'ububirigi. Katia, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze ku kwita ubutumire bwacu. Ego, tugukeze mu kanya uraza kutubwira ivyinshi ingena kugashimwe wa Cardonse uko vyagenze imigambi yawe ukora. Ariko imbere yaho reka mu nkundire mbanze nakire ambassadeur Albert Mbonerane inararibonye mu gukingira ibidukikije mu gihugu c'u Burundi. Abanze dusigurire amamuko y'ico gitegwa la jacente do hamwe n'igituma kibangamira ibidukikije ni mu kiganiro twagiranye imbere yuko nza muri studio indwi ku ijwi rya Amerika.
Igitegwa cyane cyane wanashaka ukibonye gifite ishugwe ryiza kandi aho kimera cyane ni ahantu usanga hari amazi aretse. Nk'ubu nka mu Burundi uragisanga mu bice bimwe mu vy'ikiyaga ca Tanganyika cyangwa ku nzuzi gutyo, ariko kenshi ni kuri Tanganyika.
Hanyuma ico gitegwa bivuga ko gishobora kubangamira ibidukikije. Kibangamira gute ibidukikije ambassadeur?
Ugambere cyo no vuga itemaze kubona naho gikunda kumera neza na hantu sanga hari micafu tuta mu makanivo agacagenda mu muruzi muri Tanganyika. Ukajisanga rero aho iyo micafu yabaye myinshi ugajisanga rero coco gica kimera neza. Hanyuma ingene kibangamira ibidukikije nicyo twokwita ibinyabuzima, aho kimaze gusagarara cyane kigakura tabizi nubona amazi ari munsi yacu. Hanyuma rero ugaca usanga nk'ubu dufashe nk'ifi zo muri Tanganyika mu bisanzwe zirakunda kurondera ahantu hari utwatsi niho zita amagi. Mugabo nk'iyo fi igiye munsi ya ico gitegwa cyitwa jacente do kubera ko izuba ridashobora gushikira iyo fi kuko gica kirabuze yuko imishwarara y'izuba yoshikira ikinyabuzima. Hanyuma ugaca usanga rero izofi zishobora kubayo zica zihunga zikagenda mu gihe zigiye urumva batiriko turatakaza byinshi ari zigumye naho urumva zica zipfa kubera ko zitaronka icyo twakwita impemu nziza oxygene.
Hari ibindi biterwa bindi dusanga mu kiyaga Tanganyika canke mu micungararo yaho vyoba bibangamira ibidukikije kubaza ico kiyaga
ibindi ubonye nka nk'urufunzo iki ivyo ntibibangamira ikiyaga kuko vyovyo bifise akamaro yuko amazi araza akareka akaguma ngaho vyovyo bico bituma biyayungurura agiye muri Tanganyika akagenda ameze neza mugabo urumva jacentedo ni nkuko nova yuko itagomba kubana n'ikindi kintu mbabare mu gifaransa ndo bakivuga neza ni plante envahissante ikigomba gufata akarere kanini bakira muri ico gihe rero turiko turatakaza byinshi mugabo akera uko numva babivuga uri kurasoma baravuga yuko aho catangwe kumera ubwa mbere ari muri Brazil ingene cyashitse n'umuntu sindabizi mugabo baravuga yuko mu myaka y'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda hariho umuntu yabona agomba kubikuramo amashugwe hamaraza aragitera akadandaza amashugwe hajya mu gisagara mugabo rero kubera ko yari azingira ingaruka mbi zaco yaca abwira abakozi bakajya gutora ufise ishugwe mu nzu rikamara indwi indwi zibiri ubonye ryumye aha tuzi yuko vyose duca duterera mu ibarabara ugasanga rero niho vyaba vyaravuye gushika bije muri Tanganyika kuko kera mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani cyo ico gicona kuri Tanganyika hanyuma rero tumaze kuja mu ntuze mu bihe by'ingorane uwo yari yabitanguye ngo yavuye apfa mu Burundi aragenda hama abakozi be bagaca bagenda kudandaza amashugwe mugabo ivyo yagira ubwa mbere akabikura akabigarukana ntibasubira kubitora urumva biciye bija mu migende y'amazi bigaca bija muri Tanganyika bigaca bisangana ameze neza bigaca bimera neza ubu niko bavuga nyine vyo vyaratanguye mugabo no kugenda hariya mu Buganda uragiye kuri Lake Victoria naho nyine byaragiyeyo mugabo ugasanga rero bikubira mera nabi bica byinshi binyabuzima
mbega none Jacinthe do uretse mu biyaga hari ahandi ishobora gukura nimba ihakurira hoho hari ingaruka ishobora kugera ku bidukikije iyo itegereye ibiyaga
bitegereye ibiyaga umuntu yabwira ati ni ishugwe mugabo ko nakubwiye ikizomera ku musozi hatari amazi aguma aretse ngaho ko gikenera amazi menshi
muri inararibonye mu byo gukingira ibidukikije haba mu gihugu cy'u Burundi no mu makungu mwarahamenyekanye cyane akajambo mwotekerera abatandukanye kukungene twubungabunga ibidukikije biciye mu kubungabunga ibiyaga n'ibyo dusangamo ko bakana
cyo nabanza gushimikira ko ni ingene uwo mwigeme azoronka agashimwe nuko yabonye yuko ati kugira nawe akingira ibidukikije cyane cyane ibinyabuzima bibangamirwa n'icyo giterwa cyitwa Jacinthe do nuko yagize ati reka nkoreshe ubuhinga Imana yampaye ndabe icyo nokuramwo urumva rero aragenda urumva ariko arakora gutyo ariko arakuramo n'ahadatwara byinshi arakuramo bikeya bikatuma hari akarere kasigara kameze neza hanyuma kandi n'ibyo ariko arakora ibyo twaraganiriye uravye imwe nariko ararondera ingene yoha akazi abantu babikora bakajisha bagira gute hanyuma bakadandaza urumva yuko ari ingabirano Imana yamuhaye ariko arakingira ibidukikije muga kandi agakuramwo icyo yofasha igihugu Imana imuheze agire akamunotera nuko ndiko ndavugira nka Tanganyika ubona Tanganyika tuyironde byinshi cyane cyane itunga ry'amafi mu gihe rero tugiye tuta imicafu igenda yisuka muri Tanganyika igira gute hagacaza icyo giterwa cya Jacinthe do kigaca gishwara akarere katari gato ucumva ko zafi zica ziba ziteza guhunga kuko ntizishobora kuba ngaho ntizishobora kuza kuhata amagi ugasanga turiko turatakaza natwe igikuru ni uko twokwirinda kuza turata imicafu hari umupapa yitwa Benedicto wa cumi na gatandatu aherutse kwitaba Imana mu mpera z'uyu mwaka niwe yavuga ati isi ratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwatushaka kubaho neza natanganyika rero mfashe uko n'ivy'Imana yaduhaye Imana yaduhaye Tanganyika mwe twokumvirize iravuga ati murankeneye ariko nawe ndabakeneye turayikeneye kwiduha ibinyabuzima bitubeshaho amafi iki ariko nawe igacigira ati none mugiye murampa iyo micafu igatuma niyoja sentido ikwira karere mubona muri ko muramfasha gute je muduhira ngo ntafite ikiboneka kandi biva ku byo turiko turakora akamunotera nuko rero twotegera yuko gukingira ibinyabuzima ni ku kamaro ka twese kandi nguwo bakubwiye ati hari amafi y'ubwoko bwinshi arimo Tanganyika utazosanga ahandi none ayo mafi niyabura haba niyabura aho ata amagi ugasanga yigiriye hariya muri za Zambia cyangwa sinzi turiko turatakaza kandi byose tubize tuti reka duhaguruke iyo micafu duta mu makanivo mu migende y'amazi bikajya muri Tanganyika bikagira ingaruka mbi ku nyabuzima bya muri Tanganyika abahomba ni twebwe aricyo bitumungira nti hamwe twohaguruka tukigana ngo mwigeme twagira tuti none twokora iki n'iryo shamba jacente tamwe tugenda tukari aho amazi akagenda ameze neza udusana turiko turunguka rwose niko kamunotera cyane cyane abarundi turi mu gisara cya Bujumbura n'abegereye Tanganyika bari mu mihingo itari mikeya
nuko rero dushimire Albert Mbonerane ambassadeur Albert Mbonerane hakabari inararibonye mu byo gukingira ibidukikije haba mu gihugu cyo mu Burundi canke mu makungu kuri ico kiganiro yaduhaye dusigurira la jacente do yanakeje kandi Katia dufise ku murongo wa telefone Katia ubutumwa bwa ambassadeur Albert Mbonerane urabwumvise
ipo kuma kamba bwira nda kumbe mumwa joshe cyane uretse ari yo muri bamwe n'abari umuntu yatanze gutuma ndayimenya atakuba ndayimenya akushaka kumenya niko ekambere no maze no gutangwa ndako namwituye muri ndi yatango
arahagara Katia umbabarire Katia umbabarire muhinga bw'ivyuma bimeze nabi reka dusubire tugerageze guhamagara Katia iradukunda Greta kobera ko turumva ko muhinga bw'ivyuma bimeze nabi cyane sinzi ngira ngo nibirere ariko mukurindira yuko rero tubatora dusubira gutora Katia tusubire tubahikaze ni ku ijuru rya America turi muri studio y'indwi Washington DC uno musi turagaruka ku gashimwe ka awa awa hakugashimwe kagamijiki gatangwa n'ubirigi mwavyumvise Katia iradukunda Greta ari mu bazogatahukana bazogahegwa mu birigi mu Burusera araza kutubwira rya rikazotangwa igituma wewe rero yaratowe kuzogahabwa kugashimwe kwera umugambi wiwe afise gufata igitegwa citwa la jacente do akagihinguramwo ibitandukanye ico gitegwa kiramera nabi bidukikije nkuko mumvise insiguro za Albert ambassadeur Albert Mbonerane Katia barambwiye ko agarutse ku murongo Katia ubu turumvikana
ego jo ndabumva neza sinzi ko namwe mushobora kunyumva neza
ego birakoretse Nadia urakoze cyane ubu turamwumva neza Katia nuko rero wari kuravuga ati urashimira ambassadeur Albert Mbonerane kuki
ego nariko ndavuga niko ndamushimira cyane na cyane cyane kuri iyo nubwa message y'intege asigiye uretse ko nanje ari umwe mu batumye menya icari cyo jacente kuva nkiri umwana muto cyane niho yatumye ndayimenya niho yatumye ndayiyumvira ko eka mbere maze no gutangura umugambi wanje ari muri bakuru bakuru bamfashije urumva nanje ndamushimira ubwiwanje
nuko rero tubwire imbere ko utubarira uratubwiye ko wabimenye ukiri muto ariko imbere kutubwira ingene wabimenye ingene vyagiye byagenda uko watangiye kuja muri Lactanganyika utora la jacente do nta n'ikirundi twashoboye kuronka kiza gisigura neza kino gitegwa mugabo ko ambassadeur Albert Mbonerane yakitubwiye ngira ngo mwese mwashoboye kuronka ishusho ryacu Katia ako gashimwe awa na gashimwe nyabaki uzogahabwa ryari hama mukaronke muri bangahe
ego ubwambere bwo agashimwe awani higanwa awari ba muri Women Who Act nagashimwe kari kategura abakenyezi b'abanyafrika bakora ibikorwa bashanya migambi ariko ibyo bikorwa byabo bifite aspect positive strong impact muri community ariko barakorera ego hanyuma jona gize amahirwe yo gushika yo kuwa mbere mu gice cya abitorewe n'abenegihugu people choice hama hariho n'andi rero makategori nko mucamo byumva hariho iyitwa startup hariho iya scale up hariho iya innovation hakaba hariho n'iyo people choice ego ako gashimwe rero hanini kagize n'imitwe ibiri hariho akaryo ko kugenda guhura n'abandi bakenyezi b'abanyamigambi bacu gushika kuba ba mbere muri ibyo biganwa aho novuga njyewe umurundikazi harimo umunyarwandakazi harimo umumakoken hakaba hariho umuntu ari mu Senegal nimba ntihenze ego iyo ni kugenda kwiga tukamara inzi yose mu Bubiligi kwiga ibitandukanye tunonosoye ibijyanye n'imigambi yacu eka mbere tugahura n'abandi uretse abo muri diaspora babakenyezi bitebye imbere n'abandi bashobora kutwungura mu byo dushobora gukora ubundi muce ni uko bazodukurikirana igihe cy'umwaka wose bakatuherekeza mu kurangura iyo migambi yacu hama ubundi muce ni uko mukundi kudushyigikira hariho agashimwe k'ibihumbi 50 by'amaero bizoza kudushyigikira mu migambi yacu natutaramya neza na neza ingene bizogenda ariko ayo mafaranga arahari nuko ego
hanyuma gakatya wewe watowe muco twita umuce w'abakunzwe n'abanyagihugu kategori vote du public ni ukuvuga ko utorwa n'abanyagihugu kugira barinde bagutora wari yamamaje watowe n'abarundi gusa byagenze gutegura uronka amajwi y'abanyagihugu
ego kugira ngo uretse nk'abandi bose twari mu gice kimwe twarashaha amavideo yacu kuri site web kano ku mapage ya awa kugira ngo abantu batahure umugambi bumvirize umugambi uwo ari wo hama baheze bagutora ngira ko hariho abashimye umugambi barawutora kuko babikuye ngaho ariko uretse ubwo abarundi bari bandi kuko narakiye mu higanwa ryitwa Boss Lady Channel aribyo higanwa ryashoboye gutuma ntangura cyane kandi byatunganywa n'umuhora Econet washira imbere abakenyezi rero naho haraho umuco wo gutora icyo gihe natahukanye ikibanza cya mbere kandi icyo gihe hoho nta nuko nari bwatangure n'umugambi ariko abantu bakunze umugambi ntaranawutangura rero abarundi gusubira kuvuga ati tora nibaza ko bitabagoye niyatwo bitabagoye cyane ahubwo ngira ubuhinga nibwo bwabagora kuko icyo gihe wakoresha akamesaje gasanzwe ka telefoni ariko ubu muri awa byaragusaba kugenda ukinjira muri site web ukagenda ugakoresha email sinaza rero ko byorohera cyane abarundi benshi ariko nibaza ko kimwe mu byatumye ariko kuba naraciye muri gihe abantu bakabimenyeraho bakumva yuko n'ubu kumwe bakunda wa mugambi n'ubu bashoboye kuwushyigikira ntibaziye yuko harimo abandi bantu bo mu yindi mice ya Afurika baranyumvise ati erega natwe turafise ingorane erega natwe icyo dutekwa turaduteye turagifitanye ubwo nko muri Cameroon ubwo nko muri Benin nubwo aho mu Buganda rero kubona uwo mugambi nadariko bawutora bawunezererewe nibyo byo nibaza
hanyuma agashimwe uzogahabwa ryari gakatya mu Bubiligi
ego nkuko nabivuze mu biri mu gashimwe hariho kugenda mu Bubiligi kumara inzu yose twiga rero ako gashimwe tuzokaronka itariki 26 z'uku kwezi nyine z'ukwezi kwa mbere ego ibirori bizoba muri uwo munsi akariho rero bazadushyikiriza icese ako gashimwe
turabaye turagukeza turizera ko uzogaruka mu kiganiro ukatubwira ingene byagenze
ego
Katya ikiganiro ku ijwi rya Amerika ntitwigera tucisangiza tugiha abakunzi bacu bakabaza ibibazo ibindi tubikubaza hari benshi baturindire ku murongo wa telefone duhereye kuri Dos Santos. Dos Santos ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane kumakanye
uherega Dos Santos
mode murereye muri komine Nyanzarake intara ya Makamba ahantu bita Ibukeye.
Ibukeye nanzi ko Bukeye ari murambya sinzi ko na Nyanzarake bise Bukeye.
Iyo ni Corine
na Gatuna
bisagara niho nyakaritiye kwanda.
Nuko rero nakuzaniye no munsi Mademoiselle Iradukunda Katya Greta wumvise ivyakora akabazo canke intererano.
Bo, jewe akabazo ngomba kumubaza ko no kuri Facebook nabone nimwe mudakora. Mhm. Ariko ndatahuye neza mbega byoba twaba tubikoresha gute bikora iki ibyo bintu yo bakora muri iyo iyo cya Nintendo. Mhm.
Mhm. Kwezi ngele dukora ya jasante ugambere ugambere hatangura igiko kwa cho kuyirandura hanyuma hambabwe kuyirandura tukayanikira uko kuyanikira rero niho taduheza tukayijisha nk'ibikoresho bitandukanye hari ibyo dukoresha mu byo gushariza hari n'ibyo dukoresha mu byo abantu bakoresha nubwo nk'ibitunga nubwo nk'amakorbeye nuvuga abakoresha mu byo gutegura neza ku meza hariho ibyo dukoresha ego ni muri ubwo buryo ukoresha ibikoresho bitandukanye ariko bikozwe mu buhunga bwo kujisha.
Ego ndaza kukugaruka ko mugareka mbanze mba nakire Adelan ku yindi murongo wa telefoni. Adelan ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Diane.
Uherega Adelan.
Mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye Carama.
Carama muvuga make kandi ngaho mu Carama ihindagurika ry'ibiherera bakora ko kubera umwuzura ukunda kwaboneka canke n'inyubako zubatswe nabi.
Navuga ko tujyananiwe na rirare cyane Carama iri ahantu hateze nabyo birimo n'inyubako n'ibyo zikwiye imiferege icamo amazi ibitunganije neza.
Nuko rero akabazo kwawe
muri aka kanya mucarama n'amahoro.
Akabazo kawe kwa Mademoiselle Dukunda Katia Greta twagutumira uno munsi.
Greta ugambere na kombe nangire kumukeje kugashimira buca aronga. Mhm. Hanyuma nacangira ko mbaza nako gashimye ese hari abandi bahiganywe nabo canke icyo ububiligi bwahise kukamuha kuko babona ibyo ariko arakora ari wenyine cyane se yari mu iganwa cyo kimwe n'abandi.
Yego urakoze.
Hanyuma nagomba kucanda nasaba ko mwotorienta urubuga VOI Samirano yako dushaka kwitora ko kuri iyo socialize.
Reka mbanze ndakwishuye kuri ico turi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com aho nyura twumva ikibiriraho kino kiganiro n'ibiganiro byacu bitandukanye ukasanga amakuru ama video byose byose. Facebook ni VOA radio yacu, Instagram ni VOA radio yacu, Twitter ni VOA radio yacu niho dusanga ku ijwi rya Amerika. Application ihari ushobora kuja kubicishije kucongereza ukandika ko VOA VOA Hama News munsi barakwereka indimi zitandukanye ugacutora ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mugabo bisaba ko ubufise ya matelefone ya ma Android niki. Reka aca kwishura mugabo yari yamaze kubivuga ahubwo ico ndamusaba nuko adutomorera abo bandi bahiganywe bobo hariho abo bahiganywe mugabo we yatowe mu kibanza c'abatowe na benshi n'abanyagihugu abandi gakati abazironka gashimwe bobo batowe mu bibanzi vyayo.
Ego icambere hariho gukona nabivuze no muce witwa startup ni kuvuga amashyirahamwe ari hagitangura. Hanyuma hakaba hariho n'umuce wa scale up ni kuvuga yuko amashyirahamwe y'abakenyezi amaze gushinga imizi kandi akaboneka ibyo ari karakora. Hakaba rero hariho n'uwo muce witwa umuce wa innovation. Umuce wa innovation akaba ari umuce werekana abakenyezi bariko bakora ibidasanzwe ibikorwa atamuntu yari abimenyereye. Ego nabo novuga abo bobo uko byatorwa ntibyasaba ko abanyagihugu baza ariko abajejwe gutunganya ibyo higanwa baragenda bakaraba bakabihweza kuko bahiganwa ari benshi. Ni higanwa ryaryuguruye ku bakenyezi b'ibihugu 16 byo muri Afurika. Ego nuko novuga twebwe bo mu gice cya abatowe n'abanyagihugu nitwe twategerezwa ko abanyagihugu bazegati mu migambi yose namwe mwahisemo
uyu unye turawemeje
yego yego tukavuga ko mu karere k'ibiyaga bigari ndabonamwo mu bazoronka kugashimwe harimo Credia umuhire ruzigana niya yatanguje ico bita imanzi tuzomurondera nawe tumutumire no mu gihugu cy'u Rwanda muri Mali hari uwinditwa Aminata Simpara muri Maroc undi ariko ni Rima Mashour urumva nibane bazoronka muri akugashimwe
ico mugomba kongera ko nuko muri iyo higanwa ba abarangu bushimwe abambere gusa bararonka n'ubugira kabiri n'ubugira gatatu muri kategori ya mu muco wese barabahiga abantu abazoronka ukaje ko kugenda ngo bagende kwiga nabo bashe kuva mu bibanza bya mbere
urakoze kuduha umuco Greta twakire na Bizimana ku indi murongo wa telefone Bizimana ikaze kuje ku Amerika no muri isanga dusangira ikiyago twagutumiriyemo Katia Greta
akoze cyane kuntumira
uri he tora kuramukijohere hega Bizima
kwa ndi Bujumbura mu Burundi
amagana
neza na neza ho bita mu ngagara niho magazi isato vugana
yego akabazo kawe kwa Greta twagutumire muri isanga rino mu stranke intererano
nakoze na cishije kwa kajisho ndabona ko hari chatsi gishobora kuba kitorohereje ibindi binyabuzima nifuje kumenya ni chatsi numvise rya mbere kumbure ngira ngo aho kimera kimeze ama n'akamaro yakibonyemo utyo kugira cyahimiriza abarundi muri rusange bace bacitaho nimba corogwa nimba kifisa akamaro koko kugira ngo bumve ingene kimeze n'akamaro ko cozanira abarundi muri rusange n'abandi bantu bose
Greta Mikoniwa ni kwawe wishure Bizimana
yego Bizimana jasando ndibaza kuri Bujumbura ushobora kumaze kuyibona mu kantu umenye yariyo ica mbere cyo ni ishugwe rigira amababi menshi ayo mababi akarandara anaflota akaguma ku mazi agatanga n'amashugwe akaba si n'udushugwe dusa na move sezwe na mu kirundi move bayivuga hanyuma kenshi aboneka ahantu hari amazi ahantu hiretse amazi mu gihugu iwacu Tanganyika niho iri nyinshi ariko nabaje kubona n'amakuru yuko muri biriya biyaga byo hirya mu gihugu cyacu hariya muri no icyo cyatsi kirimo rero nabaje ati mbega kirafite akamaro kimuvuga ngo kirafite akamaro ahubwo kirabangamye kibangamye cyane cyane iyo kiri mu nzuzi no mu biyaga kuko nk'uko wabyumvise kironona ibinyabuzima rero sinohamagara abanyagihugu ngo nibazitere cyangwa bacorore oya ahubwo twofashanya kukirandura aho tukibonye aho tukibonye tukakirandura tukamira hakiri kare kuko natwe mu mushinga w'umugambi wacu tukirandura kugira ngo niduteze kuko hari ibindi biyaga nova nk'ikiyaga nka Victoria ni kimwe mu biyaga cyatewe cyane n'icyo cyatsi bikagira n'ingorane kugira ngo bashobore kukigwaza rero natwe twozikira tutaronerwa aho nocangira ko nukuva yuko hariho imizi itandukanye byo tumaze kugirana ibikorwa byo kuza kukirandura aho novuga nk'umugwi w'abinonora imitsi aho novuga nk'umugwi wa Lions Club yo ngaho Bujumbura kanovuga nk'andi masofasa atandukanye nayo nyine amaze kuva reka kandi kitatumye kukirandura ahubwo rero nabwira abanyagihugu ati dushyire ingufu hamwe aho tukibonye tubitangirire hatararengerana
yego Lucky nawe uratwumva muri isanga Lucky
Yego yego
amahoro Lucky
Eh na amahoro hano mu majyaruguru rwana ukareka ndi murenge wa Buyoga Eh ndagira mbaze umutumirwa Ese muri ibyo bikorwa bakora hari nk'inkunga ya leta cyangwa nk'inkunga y'igihugu ibageraho ese ni iyihe nkunga ahabwa wenda n'igihugu kuko ikumva ibikorwa akora ni ibikorwa bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage akamaro ese na kintu cy'inkunga cyangwa facilities aba ahabwa n'ubutegetsi bw'igihugu icyo kibazo nagira ngo numubaze ese nta bantu noneho yanafata bakajya bakorana agatanga nk'akazi akajya akorana n'abandi bantu
urakoze Lucky ngaho mu Rwanda ubwire umunsi mwiza
yego
yego Katia utubazo twa Lucky mu gihugu cy'u Rwanda
ego ikibazo cyalaki icyambere yagaruka kimbega no gutanga nk'akazi aho no bwaje nko muri zo bikorwa byo kucija dukorana na cooperative iyo cooperative irimo abakinzi bagera ku 1,405 urumva icyo gikorwa cyo gutanga akazi cyo gutwara gitanguye aba mu gutunganya ibikorwa turakorana no gukora rushika kurundi ego hama yabagije ku mbuga none leta hari ikirikira dufasha leta mu Burundi leta y'igihugu yarashyizeho umugambi umwe wo gushyigikira urwaruka mu byo kurangura imigambi kandi ibyo mu kuronka akazi mu kwita payeshi rero inyuma yo kumva uwo mugambi payeje igihe mu rwaruka uruka gutuma ko ngo kugira ngo batwumvirize hamaze badushyigikire mu gushyigikira rero muri uwo mugambi barahita bagatanga ingurane yibanze kuba kugaruka rubikorera kora rugakora ibishimeye kandi ndifuza gukora rero kuri jewe ndabifata nk'uko ari kimwe leta ifashije ubwiwanje kuko yabishyizeho umugambi uwo mugambi nawo leta yaciye kuri uwo mugambi kugira ngo nanjye ishobore kuza kuwushyigikira nibagaye ko vuba cyane iyo ngurane y'ibanze niyaza ibyogire byikoze bishimishije haba mu kwagura ibikorwa haba mu gukora ibindi bikorwa byiza bifumbirije leta nko muri byo tudandaza reka no mu kurandura byinshi kuko umva twamaze kuronka uwo mutahe w'ibanze
ego reka tuje kwa Nduwimana nawe nyine duse ku wundi murongo wa telefone Nduwimana ikaze ku ijwi rya Amerika uhere
Nduwimana Andre murakoze hanyuma
uri hega
mu mwaka w'igihugu muri kamena nyanzara
ego akabazo kawe no musinyanzara ke mwatwitabire mwakoze
ego murakoze mu bitanga se akabazo ugambye nagomba gutanga guteza mu ndiko wanyu kuko idakora birabishyiriza cyane hanyuma ikindi nacyo nagomba kumubwira ni uko natwe dusanzwe turi abantu bakunda gusigira ibidukikije ndetse rero nanjye nyanzara ke turashima cyane ibyo ariko arakora ariko tukizera yuko hirya no hino ibyo bakora i Bujumbura somo mara kabiri kuko washika n'ubwo cyo twabuga kuki ramutse ibyo cyane na cyane cyane yuko asanzwe ari mu ruhande rw'abakinnyi rwa Madeko bahevuriye amaze kuba ari mu mutumye rwa Madeko abona hirya no hino mu rwaruka ruvuga yuko akoteza mu bakobwa bakiyizeye rero cyo twabuga kuki gifata kimwe cyo kujya n'izi mu gitsinda cyane na cyane cyane n'uwo mugambi wize yise gasenkento gasenkento benda yize nabyo anyandara ko kwamakwa ko kitaro sanye na kanisa ni kuko twa kigira ta kafana nika ko kitu kitu kana kare yuko ibidali cyarangurwa yo sika ibijya no no habanye zo muri kamene nyandara na kamba mu nabo bakumba yuko bo bi uharanga kana kana ngo kingira yaga bizo ne kare yuko ico di ico tatsi ya sente do cho kugwa mutabo ikongeka bya kumusaro na kana kana yuko ubu ndinda maze kumenya kama kafa
urakoze
urakoze
Andre muri Nyanzalaka Katia abakenyezi ba Nyanzalaka hari anye ngo bite muzokorana gute nabo canke muramaze gutangura gukorana nabo
ego ndamushimiye cyane oya no kuri abakenyezi b'Nyanzalaka turashikayo gusa ampaye kubona kuronka kajye ko kuvuga ati turadiye imyaka ibiri twagira dukwiza cyuko turakora ibikorwa hari ibindi bintu twagiye turabona dukwiye gukora hariho ubwa mbere nko kubandanya natwe dufasha mu gusukura ikiyaga uretse ibya jasante gusa nk'uko umuhinga mbonerane yabivuze nk'uko iyo jasante ikunda ahantu hano hari imyanda hari imicafu rero natwe twagize tutireka dutangurira aho mu kandi rero cy'ingaruka ku cyo yaravuze ati mbega b'inyanzara se tuzoshikayo kandi urabonye yuko mu bikorwa dukorana dukora n'abakenyezi bari mu mwuga nobwa les artistes rero kimwe mu cyo twiyemeje gukora no gushyigikira muri mu migambi ikurikira gushyigikira abakenyezi bari muri uwo mugwi w'abartistes mu kubaha ubumenyi mu kubera kimwe nabo nyine bo kwiteza imbere biciye muri ubwo bumenyi rero nitwamera kugera kuri uwo muce nubwo ko abakenyezi b'inyanzara nabo bazihuza bagashikirwa
yego
ariko byose ni buhoro buhoro umugambi ni
bukebuke turanaguteye n'intege hanyuma ngo inkuru y'umwana isubira inyuma watubwiye ati kugera ico gitego kimenye warakimenye biciye kwa ambassadeur mbonerane ukiri muto tubwire rero iyo nkuru vyagenze gute kugira ngo ukimenye umaze kukimenya uvuga ati ndabivyaza umusaruro gute
ego ndore ringere namenye ico kintu cyagiteye nyene cyagenze mu sango nda mu ntara y'igitega nta kiyaga gihari nta nzuzi zihari ariko nararaba televiziyo nk'abandi bana bakiri bato hanyuma rero yarahaca kenshi twararabona ibiganiro byinshi tukabyumva tukumva amayimisa kuri radiyo bakavuga ati erega hariho icyatsi kiko kirabangamira Tanganyika mu nyuma ndakura ndaronka aragira ko nja muri universite niko navuga mu mashuri makuru aho rero naja kuyagirira i Bujumbura niho nabona rero koko hariho iyo ngorane y'icyo cyatsi ariko jasanto hanyuma ndabasa none cya ngorane iracahari n'ubu nuko haba nanisabye n'umuntu akumbiye ibintu by'imigambi nagenda mu nyigisho nyinshi nari narifuje kuva kera gutangwa co ndasireka ndawutangure reka ntangure kuwukora bica bihurira na ya higanwa n'ababyira rya Bosses nimba ndarosa agataye k'ibanje nuko mba ndatanguye ego
watanguye kugihinguramwo ibiseke bimwe bateramwe impuzu ibitunga n'ibiki ibikorwa nyazina byatanguye ryari
ego nibaza yuko uwo mugambi natanguye kuko ndawutanguye hari igihe cyo mu kwezi kwa gatatu 2021 ariko uraje gutangura abantu bose bazaga kuri imigambi ntibabyoroshe mutera uronka icyo wari witeze cyo tuloheje ariko icyo cyatsi nta bantu bari babwaka igishinga mu Burundi kwari kugenda rero kwegera abo bantu ukababwira ati mbega iki kintu ubona twashobora kubireka tukijishe reka tugipime hama igenduko nko mu kwezi kwa gatandatu 2024 niho twatabwa kuronka rero amashansiyo ya mbere ariko ntiyari yayandi ashemeye ushobora gutwara ku isoko ariko bukebuke twagiye turahinyanyura ushikaho tugeze ubu tugeze ku ntambwe ishimishije cyane natwe turayishimira turadandaza hari ababishima bakabigura yaba ngaho mu Burundi yaba Abarundi bari hanze cyane abashyitsi baje kugendera Burundi bakifuza gutwara ikintu cyakorewe mu Burundi
yego uraza kutubwira ku muriri utubwire kugira ngo murinde mukora nk'igiseke nimba sinzi ko ari igiseke utubwira dushusho nabonye mukoramwo ingene bigenda kuva watangura wamanuka wabitwara abaye abapfasoni ariko imbere yaho reka tubanze twakire Claude nkaba ndakwise nabo mbabarire muhinga bw'ivyuma sinumvikanye neza izina ryawe ingene barimbare ni Claude canke ninde Kozwe uratwumva uri kuhinga uri kuri telefone uratwumva uratwumva turiko turakumva akazina kawe naka Gode uratwumva turumva tutariko turumvikana neza kuri telefone aho tukumva uri kuri atwumvaga Gode natwumva turaza gusubira kumurondera mukanya twumva telefone yiwe itariko yirumvikana hanyuma rero tubwire Greta kugira ngo urinde uhingura ikintu kihere bigenda gute umusitangura gute nimba ari gusoroma canke kurandura utangura gute ugenda gutora ico gicatsi gushika kizovemwo ibisharizo bitandukanye tubwire ingene bigenda
ubwirero ingene dutangura icyambere igikorwa nyamukuru ni ukurandura turaheza tukagenda tukarandura tuvuye kurandura turakurako icyo twita amababi tugakurako n'icyo twita imizi hama tukagumana birya bita matije yego hama tukabyanikira mu gihe cy'imvura niho byabitera bigafata nk'imitwe nta nk'inzuzine ariko mu gihe cy'ici biba byoroshye cyane inyuma y'indwi tukafata tukagenda ari bikenewe amarangi tukagenda tukasiga amarangi ari bidakenewe amarangi tukaca dutangura rero kujisha hageze kujisha n'ubuhinga budasanzwe bw'abakenyezi nka nzokama ndabivuga bafise ubuhinga budasanzwe ugasanga twakijishije bizana rero n'ibyo wagitumye ko yipfuza aho nubwo ari nk'icyo gushariza hariho abandi bakoresha ibyo nko gupanga ibintu hajya ku meza ibicunga byo gushyiramo impuzu ego
hanyuma aho ugakoresha nk'abantu bangahe muri rusange
yego nuko muwa dukoresha hari nk'abadufasha kurandura na cyane cyane kugira ngo nitwo kwa macuri ngira abandi badufasha rimwe rimwe turasise umugore w'abasore bagira kuri batatu atakandi kazi bafata ari kurandura hama akarewe nabo bacakurikirana yuko byanikirwa n'ibindi ariko rero hageze kujisha cadukorana niyo koperative iri mu ntara ya Bubanza ni koperative yitwa Sikabu ni koperative irimo abakenyezi bagera kuri 1,015 n'abagabo bagera kuri 5 ego naho niho bacakora ico gikorwa
ni ukuvuga ko mubirandurira i Bujumbura mukabica mugenda kubihungurira i Bubanza
ego turabyanikira i Bujumbura nyene hama tukahejere tukabitwara byumye hageze kubihingurwa
ego nuko turafise Adrien ikaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
uherehe gadiria
Bujumbura muri zone Gihosha
akabazo kwa Greta twagutumiriye
akabazo manza mundamukirize umutumirwa
arakumva
ama ndiko ndabona ibijyanye na artisana hariho impacte y'ikiranzima mbega mufite igihe ngamba kugira ngo mugwanyize impacte y'ikiranzima ikibazo mfite ni iki
ego murakoze cyane urabagize igikorwa kino mbega l'impact sur l'environnement ni iyi l'impact sur l'environnement ni ubwa ko icya mbere aho basanze kimwe mu bubi bwayo ni uko ari igitegwa kirandaranda mu buryo bwihuse cyane ni uko ariko ushobora kurindira nko gushika amezi abiri ugasanga cyararanze hanze ahantu udashobora kwibaza rero twebwe impact sur l'environnement kiko turakora nuko dutuma mu gifaranga ati mu kulimita la proliferation mu kugabanya uwo murindi kugira ngo nitwashobora kugabanya uwo murindi tudashoboye kwirandura rero burundu imbere y'uko twoga tugatira nuko ushobora kugabanya uwo murindi hamwe utarashika nk'izo kwishyizeho aho rero niyashika nitwamaze kugera aho dushobora kugera ati ahanye byakunda tuzoheza rero turandure yandi hari yamaze gushinga imizi niyo no bwan taktisi ona zuko niyo nayo bituma amafi ari isanzura agashikaho yoshitse urazi ko amafi yipfuza guta amagi ahantu hari utwatsi kandi ku nkengera arasubira akagira hariho ibitegwa byiza bidashobora kubana na jasante kuko hari igitegwa kiganza cyane ibitegwa byiza ku biyaga biraheza na byo bigasubira bikanaga na byo bigasubira bigakura
ego ngira ngo Adrien ahari yashoboye gutomokerwa hanyuma rero urabiranduye muravyanikiye haba muci bikihuta haba mu mvura bigateba bigafata indwi zine mukafata mukuriza umuduga mugatwara ibubanza ibimaze guhingurwa amasoko yanyu ava muraronka babashoreraga Greta
ego amasoko yacu cyambere cyase aho tubishyira tubihayanisha aho nubwa mu kigo sacreti ikigo cy'amafarasi cy'i Bujumbura niho dufite butike hanyuma turanagerageza kwishyira ku mbuga ngurukana bumenyi ariko mbere nubwa ko abadushorera benshi baza kuri aho ubuhinga bwarabyoroheje umuntu ari muri Canada yavuga ati ndayipfuza kino umuntu ari hajya kubwira ati ndipfuza iki rero hanini abakiriya bacu na turabakora ku mbuga ngurukana bumenyi eka namwe mu mahoteli cyangwa mu maresitora hari abahora badusaba ati murashaka kudufasha mukadukorera ushaka gutunganya ariya by'amasale de restaurant amasale d'atelier yabo agiye kurindiriramo abantu ego na cyane cyane nabo ariko ndavuga ati abarundi baba hanze n'abantu bamwe badushorera cyane rwose ariko n'abarundi bari hano batanguye kumenyera baraza bakatugendera biciye ku muri ayo mabutiki eka mbere uho kuva ku gashimwe kaje ngira ni impakite nziza kuko benshi barashimye baraza kuraba by'ukuri ibyo dukora bamwe baranagura
nimba atari bangano n'ibiciro byanyu byifashe gutega Greta
oya ntabwo ari banga ibiciro byacu biba hagati na hagati biri hagati na hagati y'ibihumbi cumi na bitanu ne kurenga ego ibihumbi ijana bibana n'ico usabye n'ingene kingana n'ingene gisa ariko ku bihumbi cumi na bitanu byawe urashobora kuronka ikintu ciza.
Hari umugambi wo kuzohava mu kwiragira muri zindi ntara zindi zabuzi muri Gitega ahatandukanye?
Tumaze gukora igikorwa cyo kugendera amakoperative mu ntara ya Kayanza, mu ntara ya Gitega tugiye kuraba abandi bakenyezi bo muyandi makoperative dushobora kugenda gukorana. Rero ni intambwe bwa mbere urumva twatanguye identification ari n'ubushobozi bwacu bwahatugeza tutangurana gukorana
imeza neza. Yego, twakire na Jonas Ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga. John canke Jonas ntituriko turumvikana neza muhinga bw'ibyuma. Uratwumvaga John? Uratwumva Jonas? Uratwumva? Turumva tutariko turamwumva neza ku murongo wa telefone, ariko turizera yuko baza kumutugarukanira. Hanyuma Gagreta, wibona gute wewe na ya Center Outhouse myaka itanu iri imbere, myaka cumi iri imbere, uzokomeza kuri ico gitegwa canke urizera ko ivyo uri kurakora bizotuma kiranduranwa n'imizi kikagenda hama ugafata iyindi migambi itandukanye?
Ego twari ho twibona mu myaka itanu nubwo no muri ya mice ine nari nababwiye kuko twabonye igikorwa dukora ko bikora ku bintu byinshi, tubona ko turi muri bamwe baza bariko barafasha hanini ya mu gukingira Tanganyika biciye mu gusukura yaba iyo jasante na ya myanda yose ituma iyo jasante canke amafi atamererwa neza n'ibinyabuzima. Ikigira kabiri ni ukuba ishimwe mu mashirahamwe ashobora gukora ibikoresho byiza biri ekolojike, niko navuga abantu bifuza gukora bakurikije nka burya dukoreka n'ibindi, yaba intebe, yaba amameza, ibikoresho biri ekolojike bashobora gukoresha bakabikoresha mu mazi, bakabikoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose. Ikindi ni uko twifuza yuko tuba turimo mu mashirahamwe afasha mu gushyigikira abakenyezi b'abanyabuhinga, ubu dukorera muri domeni ya vanzi, kubaha agaciro, kubaha ubumenyi, kubashigikira. Ego navuga ko ari icyo undi muco ntaniyababwiye ni uko kuko kugira ngo abantu bareke guca kuzitanganyika kugira ngo bamenye yuko ibyo bintu bihari hariho guhimirizwa. Rero mu wundi muco twihaye ihangiro muri iyi myaka itanu izokurikira ni ukuba mu mashyirahamwe akora afasha mu guhimiriza abantu mu gukingira ibidukikije. Navuga ko le campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement niyo mice ine twihaye gukorera ko kandi niho twibona muri iyo myaka itanu. Ego
hari utwandikiye yitwa umusaza, niko yita umusaza ngenze ndore avuze ngo mbariza umutumire ati ndihe banga yakoresheje mikorwa vyo kugira ngo atere imbere gutyo. Ngo nige hebanga wakoresheje?
Ego je nibaze ko icyambere ni uguhangama, sindi ko navuga ko guhangama kuco wifuza kuri icyo kintu uri kurifuza gukora kukiguma ko ntibiba byoroshe. Nta muntu n'umwe nzobwira umugambi ngo gukora umugambi wose twabikunze ngo ni ibintu byoroshe, ntibyoroshe na gato. Ariko hajya wagize ngo urahagaritse niho rero haba hageze. Nibaza ko ari iryo banga. Irindi naryo ni kwegera abadukurira muri ibyo twatiko turakora umwe umwe wese. Ego ikindi cya gatatu ni ubumenyi, kugenda kwiga, kugenda kumenya. Genda umuntu yakunda kuja mu nyigisho nyinshi z'abantu bitunganyiriza imigambi n'ubukibandanya ni ibintu bigufasha ukavuga ati ubu ishyirahamwe ryanjye ryakuze, harageze ko ntangura kwiyumvirisha, harageze ko ntangura gutangura gushyiraho amategeko. Icyo rero benshi baranacibagira ugasanga bibagiye ko hariho ubumenyi buzi imbere. Ni ibyo namubwira, nibaza ko jeje birafasha.
Ego hanyuma intambamye muri ico gisata sinovuga ko ari gishasha hari abandi bahingura ibitandukanye muri ubwo buryo ibiseke heza muze bakabidandaza ahatandukanye ariko intambamye nyamukuru uhura nazo muri uwo mugambi wawe wo guhingura ibisharizo bitandukanye uciye muri Raja Sante do niza hega Greta
ego twebwe intambamye uretse izo ku uretse nk'izo zijyanye no guhingura twebwe iyo macakumyabiri ja santa wa novuga nko kwanikira bigafata igihe kirekire izindi ntambamye hariho nko kuronka ibyo dukoresha ahantu novuga nk'amarangi n'amarangi ataza ngaha mu Burundi n'amarangi ava hakurya y'igihugu hari igihe ateba hari igihe ataboneka hari igihe azimba nibyo novuga ibindi biraza buhoro buhoro kuko cyane ibintu by'ibikoresho ego amasoko nayo sinoyavuga cyane kuko umuntu bukebuke uko umuntu agenda aratera imbere uko umuntu agenda aramenyekana niko amasoko nayo azagenda ariyagura
ego watubwiye ko ukoresha abapfasoni hambavu y'abapfasoni hariho abandi mukorana atari abapfasoni
ego mukujisha si ndimo hari mu dukoresha n'abapfasoni ariko murabona ishyamba rikenera byinshi hari habiga kuraba yuko by'ukuri byo cyuko turakora mbega birajanye n'ibidukikije yarizo ndabikora ni mugwaruka rurimo abakobwa rurimo n'abahungu abahungu bagera kuri bane abakobwa bagera kuri batatu ego donc rumba si eka mbere no muri abajisha ni bake mugabo n'abagabo barimo ntawuvuga ngo n'abakinizi gusa
Eko. Urakoze katwakiye na David ku yindi murongo wa telefone. David ikaze ku ijwi rya Amerika.
Eko ndabo.
Uherereye David.
Eko niriwe neza kwere.
Uherereye he?
Raza byo gushobora ndi neza na neza mu ntara ya Burundi.
Ntara ya Burundi akabazo kwawe kwa Greta twagutumiriye.
Eko haje nagomba kumubaza. Ufite nene ibyo akora ko nabonye aduhabwa agashimwe akorera hehe ari mu gihugu akora mu gihugu cy'u Burundi ibyo akora bimeze gute byagomba kubitahura neza kugira ngo aho turabe ko twumutera intege abandaje amerwa neza kuko ibyo akora kweri ni ibintu bidashobora bose kandi bite sayandi bose kweri babishobora rero twagomba kumutera intege kuko harabicuza kubigera ko ntibabigeka kuko iyo ni tara yiwe umuntu akeneye gushyigikirwa bimwe bikomeye cyane rwose kugira ngo nawe abandanye atera imbere
ariko utwo tubazo yari yatwishyuye Greta reka ndaguhe akanya gatonya umwishyuye majambo make kubera ibururi biragoye ko iradiyo yacu ngira ngo bayumva gutyo onye n'abadufatiye mumva hino mu njahe bumve ibikorwa byawe aho bishimikiye mwishyure mu majambo make kuko twari twabigarutseko
ego arakoze cyane twebwe turafite aho dukorera ibyo bikorwa byacu aho nubwo aho dushyira ibyo twamaze guhingura ni mu kigo cy'amafarasi cy'i Bujumbura sacrifice de Bujumbura dukora kuva ku munsi wa kane gushyira ku munsi wa gatandatu hama ibyo gukora ibyo guhingura tubikora mu ntara ya Bubanza hama hageze kurandura tujya ahanini utwo dukora ku kiyaga Tanganyika ego ahandi tuza kudoyo genda kumbuka ngurukana bumenyi kuma Facebook, Instagram, Twitter, Hyacinth After House nibyo shyirahamwe ryacu natwe yo twandikira afise yifuza kuza kuturaba tukamwereka neza na neza aho yoca akashika ego
ngira watomoke we David
ego natomoje ariko nagomba ambiri ko nashaka kumuronka kuri Facebook ndamwandikire nange ndahashike ko nkene ndakeneye ko mbona ibyo bintu ndabaye ndabishyire ariko arakorera nabona ko gute nshyire kuri Facebook cyangwa iyo shaka kumpa nimero yiwe nashaka umuntu adashaka kumurondera mukavugana
Greta asinzi
amazina yanjye nagiye nyine niradukunda Katya Greta kuri Facebook nitwa uko nyine ntazinduka niradukunda Katya Greta wogenda kuri Facebook urashobora kuntora na Instagram eka mbere na no kuri Twitter ndahari ushobora iyo ikorohera yose niraza ko ariho wasanga byoroshe
nta nimero y'akazi atari gwawe bwite ufise
oya ariko ngira bikunda ko muyimuha mu ubwiwe nyaza ko atangorane ko yabisabye cyane
eh ko yabisabye cyane David turaza guhamagara inyuma y'ikiganiro tuguhe inimero ushaka kumutora kurumva ko tuvugira ku radio nimba tari inimero isanzwe ihari ko ari vyakazi gusa ugira umunsi mwiza David ego hariho n'uyundi atwandikiye Greta atubwira ngo ngo niyihe nama yogira urubyiruko rwifuza gukora nk'ibyo akora urubyiruko ni umunyarwanda yanditse no message umva no kuvuga abakiri bato ngo bagire inama ya ego mugabe imbere yuko ushaka kukabaza tubanze twakira umukunzi wacu ku ijuru rya Amerika kuri telefone hama turasozera kuri ako kabazo Muhammad ikaze ku ijuru rya Amerika Muhammad uratwumva uratwumva
nabwo ndiko ndabumva neza
twe turiko turakumva uherereye he
ninda gijimana muza ndi mukayanza iwe mu gihugu cy'u Burundi
akabazo kawe canke intererano akabazo kawe canke intererano
nabwo ndiko ndabumva neza kabisa
na dekani twe ni turiko twe turiko turakumva mugabo uratwumva
oya jewe ntabwo ndi kumva neza kabisa
ubwire umunsi mwiza ngaho mukayanze twumva ko batayeko yatwumva nuko Greta kakabazo rero kumukunzi w'ijuru rya Amerika yipfuza kumenya ngo impanuro utekerera abakiri bato kugira ngo bakore imigambi irameshwe kure baronka gashimi yaba awa canke utundi dushimwe dutandukanye niya
bontewe mu majambo make nababwira nti icambere no gukora icyo ukunda kuko gukora imigambi ni ikintu kitoroshe ni ikintu kirusha ni ikintu nyine uba bisaba ko uba ugikunda iya mpanuro ya mbere ni uko bokora ibyo bakunda kibyo nyine bifuza gukora la passion hanyuma ikigira kabiri ni gushikama kugera nabibabwiye ntayindi kubandanya koko gutangura hanyuma ugashyiramo haba ukarondera ubumenyi haba kubagukurira haba kubagukurira hanyuma no kugenda kuri ayo amayoma aho basanga amafarumasi hambavu yabyo rero no mu mahajyanwa ntibatinye yaba ari ku rwego rwa Afurika yari ku rwego rw'igihugu yari ari ku rwego rw'isi yose ntibatinye kubera iki hashi amahitamo ajyana n'inyigisho uraharonkera inyigisho utatsinze uharonkera inyigisho hama agutegura kuzoshika nawe mu yandi mahiganwa hanyuma akaguha n'akaryo ko kumenywa n'abandi bantu bashobora kugushigikira nawe utotsinda nawe utotsinda mu gihugu iwabo muri nka twe turi muri Afurika nko muri Afurika ushobora kubona nk'umuntu ari mu kindi gihugu agukunda agati no gufasha gutya na gutya
hanyuma uruhara rw'abavyeyi rw'ikibano rw'amareta bikaba urwahe mu gushigikira iyo migambi
uruhara rw'ababyeyi no gushimikira ugwaruka rwaba hari abantu benshi batinya babonye mu ugwaruka agiye mu mugambi bakakira kuko nibaza yuko twebwe no guhagarara ko mu Burundi abakuru bacu n'ubwo ababyeyi bacu ntibakuze muri environment babigisha cyane gukora imigambi barabigisha kwiga hanyuma bakaronka akazi kandi by'ukuri barakaronka ibintu rero bitandukanye n'igihe twe tugezeko rero nibagira ubwoba bo bashigikira hama mu kibano ni kwa kundi nyine mu gushigikira kandi no gutseya bazahora ituma
ego nuko rero iradukunda kati ego iradukunda kati ya Greta tugushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye tukibutsa yuko uri mu bazoronka agashimwe katanzwe biciye mu higana yitwa awa n'agashimwe gatangwa n'igihugu cy'ubiri guzoja gatore igenekezo rya 2026 nk'uko wabitubwiye ejo ijuru rya Amerika n'iyongera kuguhamagara kugira ngo dusigurire ibitandukanye ukora biciye mu gitegwa la Jacinthe do uzotwitame nk'uko wabikotse
ego nagahago nandi ndabashimiye kuri kanyonga kajya kamwampampaye mwakoze cyane ego
ego urakoze Katia turashimiye kandi na ambassadeur Albert Mbonerane yabanye natwe mu ntango za kino kiganiro adusigurira ivyerekeye igitegwa cha la Jacinthe do mwumva ko ari gitega kibi ariko umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo ashobore guteza imbere abantu bahakazi no gukingira ibidukikije mu kukirandura agikoramwo ibitandukanye byotuma umuntu atakigumana iruhande y'ibiyaga n'inzuzi. Nadia Taha na ingenieur Peter bari kumwe